n'inama ya bose yamaze umwanya rumara kuko yamaze giye kidashika isaha imwe kuvisazi neza gatondo amasaha yo muri Tanzania nta nuwabajije ikibazo ahubwo abanye politike bose bumvirije ijambo umuhuza yababwiye Benjamin Mkapa yababwiye ko bo kwitegurira kugira ivyo bahevye ku mpande zose kugira ngo bakize igihugu umwe muri abo banye politike avuga ko Mkapa asa n'uwabakariye akavuga ko ababajwe nuko indwi yose iheze atakintu kiboneka nk'urwandiko rumwe bahuriza ko ubwo rwandiko ku bwa Mkapa ngo rwari kuba rurimwo ivyumviro bahuriza ko n'ivyo batandukaniye ko aho kumuha inzandiko zine zose zitandukanye Mkapa yababwiye ko batora abana nk'abansi ahubwo ko arabavukana gusa hari byo badahuriza ko muri politike umuhuza yabwiye abo banye politike mu majambo yiwe ati byo mukora byose hari bibazo bikomeye kandi byinshi twabonye ko musaba ariko bidashobora gutorerwa umuti amatora atabaye Mkapa yongeye avuga ati kuri izo mpamvu mwiga ingene amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ategurwa neza gutyo ibindi bibazo nkora mutima muzobandanye mubitorera umuti inyuma muhuza mu matati y'abarundi yabwiye abo banye politike kandi bari kumwe n'amashyirahamwe yigenga hame n'abaserukira amashengero yuko gushika ku munsi wa gatanu itariki umunani boba bashitse ku kintu kibone batera ko umukono umuhuza yavuze ati yaba ari amasezerano canke urwandiko rumwe canke itangazo rusangi ariko rikomeye rizobe ryabonetse kugira ngo muritere ko umukono umuhuza yavuze ko yaronse uburyo bwo gukora mu minsi itarenga 14 gushika ku munsi wa gatanu gusa aho niho yaciye ababwira ko urwandiko rumwe rumaze kuja habona ivyo batumvikana ko hashobora kuba uwundi mwanya inyuma wo kubatuma ko bakabivugana haramakuru yari yamye aravugwa ko hari intumwa zimwe zabize umugambo uri ku butegetsi canke muri leta bashobora kwiyonjorora imbere yuko ibiganiro bihera ariko umuhuza yaciye avuga ko bose botekana yavuze ko hari undi mukenyuro ahava akoresha inyuma y'umutaga kugira ngo yegeranye ivyumviro nkora mutima harimo ko ahava yakira intumwa z'imigwi itandukanye maze bagasubira guca hirya no hino ivyo bibazo bikomeye hanyuma n'umuti canke intombero ikaboneka Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.